Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa kabiri itariki zitandatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Hama rubaho rutabaho ni ibintu ibyo ari byo byose biri kubira n'amategeko bibaye gutyo. Abo bapolisi binjira bafite ibyanditse kandi bari muri iryo buhoro bose baca baragira ubwoba mbere bagira ati hano ubuhoro butujwe n'abantu baje kutumara si gusa.
Uwo ni Lambert Nsabimana, umwe mu bashingwamanza b'ababagirizwa kuba baherutse gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi. Inkuru ku ifungwa ry'abo bantu mu ntara ya Gitega kimwe n'izindi zirimwo ikibazo c'ibihano ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ryahaye abayobozi bane b'Abarundi ndetse niyerekeye agashimwe Nobel ariko Prix Nobel mu Gifaransa turazibashikiriza mu kanya gato. Reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugiye kuyashikirizwa na Alphonse Ndayikengurukiye. Alphonse?
Mwaramutse neza Oriane, mwaramutse mwese muri kumara kwirikira ano makuru. Reka mbere tuyahere kuri ako gashimwe Nobel. Amazina y'abashakashatsi bakomeye bazoronka agashimwe mpuzamakungu kitiriwe Nobel mu gisata cy'ubuvuzi muri uyu mwaka yasohotse. Komite ikorera i Stockholm mu Denmark izosangiza aho gashimwe abantu batatu, uwo muri Irlande, umuyapani n'umushinwa William Campbell wo muri Irlande na Satoshi Omura aturuka muri Japani. Bazoronka gashimwe kubera batoye ingene bovura ubuziranirwe butewe n'inzoka yo munda yitwa Ascaris. Umushinwa tuyu nawe azoronka aho gashimwe kuko yatoye umuti ugabanya bimwe biboneka abarwayi bahitanwa n'ingwara ya malaria. Muri Congo Brazzaville, President Sassou Nguesso yahamagariye abanyagihugu ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi matora y'itegeko rihindura ibwirizwa shingiro. Iryo tegeko rihindura irihari ryabuza Sassou Nguesso kwitoza ubwira gatatu rigakuraho n'intambwe y'imyaka iryariho ryavuga ko urenze imyaka 70 adashobora kwitoza muri icyo gihugu, nawe Sassou Nguesso akaba afise imyaka 72. Mu kwezi guheze President Sassou Nguesso nayo yamenyesha ko afise umugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baca bihereza amabara ya Brazzaville mu myerekano. Uwo mupresida yatanguye rero gufata ubutegetsi muri Congo mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1979 arabuva ko mu gihumbi kimwe na 1992 arongera agaruka muri 1997 bitoroshe acatsinda amatora mu 2002 n'ayandi yo mu 2009. Ikiringo cewe rero ahabwa n'amategeko kikaba cari kirangiye. Mu gihugu ca Libya inama nshinga mateka yemewe n'amakungu ku munsi wa mbere yarakoranye kugira ngo yiyongere ikiringo coheze ku itariki ya 20 z'ukwezi kw'icumi. Umuvugizi w'iyo nama nshinga mateka yabisiguye avuga ko ari ingingo y'intega bizoza mu gihe ibiganiro bitoshika ku masezerano ategereza kuba yatewe ko igikumo ku itariki ya 20 z'ukwezi kw'icumi bigahava mbere bituma haba n'igihengeri mu ntwaro. Iyo ngingo irashobora gutuma ibiganiro by'amahoro biriko biraba hagati ya leta yemewe n'amakungu n'iyindi irimwo abayirwanya bamaze gufata umugwi mukuru wa Tripoli bitoroha. Iyo titemewe n'amakungu mbere yacishinga n'inama nshinga amateka yayo. Userukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU ariko aragerageza gufasha kugira ibiganiro by'amahoro bigire ico bishitse ko imbere iyo tariki 20 z'ukwezi kw'icumi. Ku munsi wa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu 11 bikikije bahari Pacifique byarashize umukono ku masezerano y'ubudandaji ariko uruja n'uruza rw'ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigakura canke bikagabanya n'amatagisi kuri ibyo bidandazwa. Ayo masezerano azokura inzitizi zo mu rudandazwa rugizwe urudandazwa rugira urwa kabiri mu butunzi bw'isi. Iyo ni inzinzi kuri Perezida Obama naho bitazokora kwiyo tegeko rica mu nzego tora amategeko muri Amerika arizo na nshinga amateka na nkenguza amateka. Perezida Obama yavuze ati ayo masezerano ni isanamu yuko Amerika y'ibyo Amerika yemera, ati kandi habakozi b'abanyamerika inzira irashe yo kwiteza imbere. Ati ntidushobora kureka ngo ubushinwa abari bwo bushinga amategeko y'ingene ubutunzi bw'isi bugenda. Ati natwe turabishobora kandi tuzobikora kugira ngo tuzokugura amasoko mashasha bidandazwa bya Amerika kandi tugashinga amategeko akingira abakozi bacu kandi yubahiriza ibidukikije. bimwe mu bigize rero iyo soko ni Ubuyapani, ni Australia, ni Brunei, ni Canada, ni Chili, ni Malaysia, ni Mexico, ni Nouvelle-Zélande, ni Peru, Singapore na Vietnam. Ubushinwa ariko ntibwashatse kuruja muri ayo masezerano kuko ngo bufise intumbero yabwo yo gutunganya ubutunzi, ariko Perezida Obama wewe yavuze ati aho buzobishakira imiryango iruguruye. Muri raka abantu 37 nibo bahitanywe n'urukwirikirane rw'imitego y'amabombe yatewe n'imiduga mu miduga mu binza bitandukanye vy'ico gihugu.
Urakoze Alphonse kumakuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusoze ibiganiro byo muri kino gitondo. Cyuti mwese mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Amakuru yo mu biyaga binini. Umusirikare umwe mu bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu Burundi yarayakomerekeye mu kaguma kabaye mu ibohero rikuru ry'igitega. Ako kamo katurutse ku bapolisi n'abasirikare bari baje gushira abanyororo bagirizwa kuba bashatse guhirika ubutegetsi mu vyumba bindi bitajamwo bose. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Inandaro ya vyose n'urugendo rwari ruramutse rugigwa n'abategetsi bamwe bamwe mu gipolisi no mwigendereza aho mu ibohero ry'igitega. Nkuko vyari vyagenze mu ndwirangiye, abategetsi harimo utwari gipolisi mu karere ko hagati OPP1 birute gusa Tade, ariko mu n'utwari gipolisi mu ntara n'utwari ibohero rikuru rya gitega n'umugenduzi w'umutekano mu gihugu uwo bita Inspecteur de la Sécurité Publique. Abo bategetsi binjiye muri iryo bohero rikuru rya gitega baherekejwe n'abapolisi n'abasirikare benshi kandi bafise ibigwanisho bikomakomeye. Baje kuraba ingene boshira abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu vyumba vya bonyene, ico bita cellule d'isolement mu rurimi rw'Igifaransa. Umwe mu bashingwa manza babo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi arabidusigurira, Maître Lambert Nsabimana.
Habaye nk'ibintu novuga ko binateye ubwoba aho bagiye babona mu ibohero ryari ritekanye atakaguma abanyororo bari uko bari basanzwe bameze muri iryo bohero, batabona hinjiye abantu bafite ibigwanisho ngo bikomeye cyane kandi benshi. Hari bavuga ko bashika 100 cyangwa 200 baca bagenda bagana barya bapfunzwe bagirizwa ivyerekeye gushaka guhirika ubutegetsi. Baca bagenda rero batumbereza ko nyankobo bashaka kubafata babapfungire ahantu bari kwabonye ne biherereye.
Si ubwa mbere bibaye abo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bose hamwe ni 28 ubu bakuye mabohero atandukanye bari barimwe mu gihugu bajanwa bose mibohero rikuru rya gitega. Amakuru yava mu tungane yavuga ko ari kugira boroherwe kuburana muri chambre de conseil, ariko abo bafunzwe cyo kimwe n'abo baburanira babicije imiryango yabo bagiye bamenyesha ko batewe impungenge n'iyo ngingo yo kuja gufungirwa bose muri iryo bohero ry'igitega. Kimwe mu bibatera ubwoba no gufungirwa mu tuzu turi twonyene bakugaranirirwamo amasaha 28 kuri 28 kandi ataca kindi bagirizwa bakoreye mu ibohero aho baba badasohoka atanumwe ashobora kubabona ntibaronke n'uburenganzira bwo kuja mu tuzu twa sugumwe. Abababuranira bavuga ko hari n'indobo abakiriya babo bahawe zari zateguwe kuba imisarani yabo. Abantu bane bategerezwa gusangira ico cumba n'ivyo kujya bajya bategerezwa kubihabwa n'ibohero nta burenganzira bwo kwitegura ivyo bafungura bazaba bafise. Maître Alexis Anagnostakis aburanira Koloneli Richard Hagabimana avuga ko afise impungenge ku mutekano w'uwaburanira. Ati uwo mburanira ariko arakore gwa akarenganyo ahari mu ibohero kuko kuvita ari 2025 z'ukwezi kw'icenda uwo mburanira yajanywe igitega cyo kimwe n'abandi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi. Alexis Anagnostakis ati abo bose bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bafise ubwoba ko bashobora kuzimanganiriza ubuzima umwanya wari wo wose canke bakagira isanganya kubera uko bariko barashaka kubafunga muri iryo bohero ry'igitega. Uyu munsi abanyororo bose bamaze kubona haje abajeje umutekano bandi batari basanzwe bacunze ibohero baci baciye bafasha bagenzi babo baragumuka abagera kuri babiri bakomerekeye muri bo harimo umusirikare afisi pete ya caporal chef azwi ku izina rya Ndayihereje Rino umushingwamanza Lambert Nsabimana avuga ko atampamvu nimwe yotuma bugarana abantu basanzwe bari mwibohero
mundwi heze harabaye nk'ivyo nyene naho nyene abanyororo baragira ati nta kuvangura abanyororo atangorane yabaye abo bantu nyene ba polisi osirwanisha byinshi barasubira inyuma ubu rero amatwe dusubira ngo bo babari baje bazanye ngurupapuro ngo goba rubahurusha gukora ivyo bintu ubu rupapuro tugumva gucyo ntituzi ko ari byo ruriho canka taruriho ko ntiturashobora kuhashika hama rubaho rutabaho ni ibintu ibyo ari byo byose biri kubiri n'amategeko bibaye gucyo abo bapolisi binjira bafite igwanisha abandi bari muri iryo buhero bose baca baragira ubwoba mbere bagira ati ano ubuho butujwe n'abantu baje kutumara si gusa bagomba kubaza ibyo ari byo rero hacaramera nk'abakaba kagumba kwa bapolisi wabona ko baje bashaka gukoresha ingufu ibyo kugira bibe hariho ibituma barerekana igituma uyo munyororo adakwiye gupfungirwa hamwe n'abandi afise nk'ingwara zandukira gose mugaba ahongeraje kwa muganga afise akaguma te yobateye cankiki canke yoba yigenjeje nabi mu bihano rimwe munyororo hakaba ibindi bihano mugaba ivyo navyo birafise aho bica sabandi bapolisi buhanze baza kubigira none mboneye hakaryo hagushira ingufu muri ivyo zo kurya umutima w'abanyororo nibakora uko bishoboka kose baje imbere y'intahe baburane kuko bagira kwiza amezi atanu batarashika imbere y'umucamanza ngo baburane
twarondeye aho mu bushikiranganje bw'ubutungane kugira batanga umuco kuri ayo makuru Deo Ruben Intwari umugenduzi mu bushikiranganje bw'ubutungane akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yatubwiye ko atavyinshi aramenya kuri ayo makuru ariko agiye kubibaza mu nyuma dusubiye kumurondera ntiyashoboye kwitaba telefone ngendanwa yiwe ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
ku munsi wa kane uheze niho ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya ryafatira ibihano abarundi bane baregwa kuba babaye intambamyi ku mahoro mu Burundi umuhinga yanonosoye ibibazo by'akarere k'ibiyaga binini Jean-Marie Vianney Ndagijimana ari mu Bufaransa asanga iryo shirahamwe ryari kudoma urutoki ku migwi yose yahungabanije amahoro mu Burundi kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije atangura avuga ingene ivyo bihano vyatanzwe kuri abo Barundi bane
ibyo bihano natwe twarabyumvise urete ko tutamenye impamvu ari abo batoranyijwe haba kubakorera leta cyangwa ku bandi mubashatse kuvana ubutegetsi ni ibihano basanzwe bafata ariko kubyerekeye kariya karere k'iwacu nge nibajije impamvu Burundi babufatire ibyemezo bikomeye cyane batigeze bafatira n'ibindi bihugu byo mu karere kandi ku ruhande rwacu twe tubona Burundi bwarateye amajyambere muri demokarasi kurusha ibindi bihugu byose bituraniye nabwo ugasanga basa babafata nk'aho rwose babafitiye umujinya mwinshi umuntu akibaza niba nta bantu bari inyuma yabyo twe dutekereza ko mu bihugu by'i Burayi cyane cyane hariya Buruseli hari abantu nka Louis Michel biyemeje kurwanya Perezida Nkurunziza ntabwo ari demokarasi bashishikarijwe ahubwo ni ukurwanya Perezida Nkurunziza nk'uko Louis Michel yabivuze uriya komiseri européen avuga ati Nkurunziza ntabwo nzaruhuka atavuye urumva rero ibindi byose bikurikira ni ibyo nyine gitangaza ahubwo nuko nta nicyo bigeze bavuga kubakoze kudeta kubagerageje kuvanaho ubutegetsi ntabwo bigeze babahagurukira ngo babamagane ahubwo abo bakorana nabo nibo babavugiraga bariya ba metromanje nabandi n'abanyamakuru muzi
leta y'u Burundi irega iryo shyirahamwe ry'Iburaya ko riwufitiye umujinya nk'uko mwabivuze leta y'u Burundi ikabivuga ko n'ikigera cy'umukuru w'abapolisi yadomwe ku rutoki mu gihe umukuru wiwe amuha akazi atigeze adomwa ko urutoki abo bategetsi kandi baravuga ko ashobora kuba harimo ikibazo cy'ubwoko ivyo namwe niko mubibona
icyo cy'ubwoko sinakimenya kuko abategetsi b'u Burundi sinamenya kubashyira mu moko batatu y'u Burundi tuzi abahutu abatwa n'abatutsi kuko kuva bashyiraho ubwumvikane bwa Arusha barivanze ni nacyo barusha igihugu nk'u Rwanda kuko abarundi bo baravuze bati amahoro kugira ngo asesure ni uko twumvikana tukavugisha ukuri ntiduce ku bintu bigaragara ntitubeshye ngo nta moko ahubwo kandi ariyo yatumye tumarana reka twumvikane ukuntu tuzafatanya ubutegetsi ibyo byarakozwe
mwavuze umutegetsi wo mu Bubiligi Louis Michel yarahiye akarengwa ko azoruhuka kuri leta ya Perezida Pierre Nkurunziza imvo zoba zamutumye afata ingingo nk'iyo nizihe uwo mujinya udasanzwe n'uwiki
njyewe nagira ngo nkubwire nk'umunyarwanda kuko uretse ko uriya mugabo nsanzwe muzi kuva kera rwose kuva mu Rwanda haba intambara Louis Michel yafashe uruhande rwa Perezida Kagame kuva byatangiye kugeza n'ubu nta kintu gishobora kuba mu Rwanda kohereza abantu bakajya kugerageza kumusobanurira ntatwumva n'ibintu bigaragara urabona buriya bwicanyi bukorwa mu mahanga mu bubirigi bakavuga bati hano hari abantu bohejwe na president Kagame kwica abanyarwanda bahari ariko Louis Michel nabyo ntashaka kubyumva nuko uvuga ko position afata hariya muri Union Européenne akenshi aba yabanje kuvugana na leta y'u Rwanda turabizi rero dukeka ko akoresha iyo influence afite kugira ngo intere z'u Rwanda rw'ubu rwa president Kagame abarizo zihita murabizi ko u Rwanda rwivanze cyane mu byabaye mu Burundi kuva umwaka ushize muzi ko president Kagame yashatse gushyushya imitwe y'abarundi avuga ngo hagiye kuba genocide y'abatutsi kandi abatutsi bo mu Burundi batarigeze bamutabaza
tukiri kuri icyo kibazo nyine muri ko muravuga mushyanahe ndagijimana leta y'u Burundi n'ejo bundi muri yo niyo yarasubiye kurega u Rwanda ko rwobaruha imyimenyerezo ya gisirikare imirwi yo bitera mu Burundi u Rwanda hari inyungu rubifisemo
bifitemo uruhare rukomeye cyane kuko ingero ni nyinshi rwa ntabwo tukira abana turareba tugakora analyse nakubwiye ko kuva mu kwezi kwa kane umwaka ushize 2014 Kagame akoresheje umuntu wakoraga ibujumbura waruhagarariye Nations Unies niwe watangije ibyo byo kuvuga ngo bagiye kumasakara kwica abatutsi bigeze mu kwa kane kuri uyu mwaka nanone Kagame aravuga ngo u Rwanda ntiruza ngo ntabwo we azihanganira ko haba genocide y'abatutsi mu Burundi nkaho abyifuza ahubwo ageze aho aza no kuvuga ko president Nkurunziza ngo kwari incompetent ko adashoboye akazi yabivugiye i Geneve mu Swiss avuga undi muyobozi w'igihugu ibyo ngizo urumva ko ari ibintu bikomeye cyane batangira kuvuga ko na FDLR ziri mu Burundi ko kubera iyo mpamvu bashobora gutera u Burundi baramutse babasanze koko zihari nibwo kudeta itangiye mwarabibonye twese turabizi abantu bose bashatse gukora kudeta bari babanje guca Kigali bamwe bohereje abagore babo n'abana noneho banatsinzwe bananiwe gufata ubutegetsi bahita bahungira mu Rwanda
ariko abahungiye mu Rwanda ntabwo ari abo banyapolitike bonye mvuga hariho n'impunzi abarundi basanzwe cyane gose bato bato abanyagi wasanzwe bahungiye mu kampi y'u Rwanda hano uvuga nka kampi yitwa Mahama
burya abahunga baba civile nje ntabwo nabarenganya ntabwo nabatunga gatoki kuko baba bafite ubwoba iyo bumva ibibaye Bujumbura baravuga bati turashize kandi ntabwo hahunze abatutsi gusa ntabwo hahunze abantu bose bagize ubwoba kubera na propaganda yari hari njye ntabwo ndi umuvugizi wa leta y'u Burundi ariko ni ibintu bizwi kandi nabo bagiye babisobanura hari za interview mwakoresheje BBC ikagenda ikabaza abarundi mahunze iki ntabwo tuzi icyo twahunze hari abaje baratubwira bati muhunge kuko hagiye kuba ibintu bibi
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda ubushikiranganje bw'ubutungane bwaraye bwitavye sentare nkuru itanga ibisobanuro ku bibazo by'amafaranga ifitaniye na Maître Félix Rudakemwa aserukira uwitwa Léon Mugesera akurikiranwa n'ivyaha bya genocide mu Rwanda Eric Bagiriye ubusa araduha ibindi bisobanuro
Ikibazo cy'amafaranga yo kuburana urubanza cyatumye Maître Rudakemwa bahagaritse kunganira Léon Mugesera nicyo cyongeye kwiharira impaka hagati ye Ministeri y'ubutabera n'ubushinjacyaha kwikubitira abahagarariye leta Maître Théophile Mbonera na mugenzi we Maître Claire Umwari batsembeye urukiko ko nta mishyikirano Ministeri y'ubutabera ifitanye n'uruhande rw'uregwa ntibahakana amabaru w'uruhande rw'uregwa banditse mu bihe bitandukanye basaba ubufasha kandi ko babonye ibisubizo Ministeri y'ubutabera yabasubizaga kuva mu 2014 kuzuza amabwiriza agaragaza ko batishoboye ntibabikore Maître Jean-Félix Rudakemwa urukiko rwahamagaje ngo asobanure iby'iki kibazo avuga ko ibisobanuro bya Ministeri y'ubutabera bibumbatiye kwivuguruza hamwe ngo banze kuzuza amabwiriza ubundi ngo hari amabaru wa ministeri igaragaza ko we na Mugesera bayandikiye basaba ubufasha ibyo kuri we bigaragaza ko imishyikirano ihari Maître Rudakemwa avuga ko ikibazo gifata umuzi kuva mu 2012 urubanza rutangiye mu mizi ko nta kindi bagombaga gukora kirenze kwandika Maître Rudakemwa yabwiye umucamanza kubandikiye amabaruwa menshi ministre mu magambo ye atera agati mu ryinyo Maître Rudakemwa avuga ko amabwiriza ya ministeri y'ubutabera bashinja kutubahiriza yasohotse mu 2014 kandi baratangiye gusaba ubufasha mu 2012 bityo ko kubahiriza ayo mabwiriza basanga bitari bushoboke mu gihe na ya mbere ministeri itayubahirije afashe ijambo Mugesera wakunze kuvugana igisa na kanyamuneza imbere y'abahagarariye leta yabwiye umucamanza ati ministri w'ubutabera ni ufite umugati kuri uwo mugati yatanzeho miliyari imwe mu Bwongereza ku rubanza rutaratangira njyewe rero singushaka wose name utuvungukira tugwa munsi ya meza ye uko yavugaga nina ko yatungaga ikiganza bahagarariye leta agira ati imishyikiranira hari ntaho bayinyura nibambwire mbagaragariza yo nkeneye bayampe nunaha cyangwa se niba bishoboka bampe sheke ni imyitwarire yakunze kuzamura amarangamutima ku bari mu cyumba cy'iburanisha ariko yanarakaje bikomeye umucamanza ukuri inteko iburanisha bwa Antoine Muhima yihanije Mugesera ko akomeje atyo yahita hagarika igitaraganya iburanisha amutegeka guhagarika iyo myitwarire. Abahagarariye leta babwiye umucamanza ko ifite uwo mugati Leo Mugesera avuga koko ariko ko kuwufata bimusaba kubanza gakaraba intoki. Bavuze ko nta mananiza leta ishyira ku wariwe wese ku ruhande rurerwa rutinzwe no kubahiriza amabwiriza gusa rukabona ubufasha. Leo Mugesera yasubije ko gukaraba yakarabye ubwo yakurikizaga amabwiriza kuva mu 2012 biri mu murongo w'amasezerano u Rwanda rwagiranye na Canada mbere yo kumuzana kuburanira mu Rwanda. Leo Mugesera n'umwunganira bashyikirije urukiko inyandiko igaragaza ko Maitre Rudakimwe yigeze guhura na Ministeri y'Ubutabera ko bari mu biganiro hafi yo kumvikana ku masezerano y'akazi ya Maitre Rudakimwe. Mugesera abwiye umucamanza ko kutabona ayo mafaranga byamuvukije abanyamategeko b'inzobere muri Kenya, Amerika n'ahandi kandi ko byagize ingaruka ku rubanza rwe. Yumvikanye atakambira mu rukiko umwunganizi we mu magambo yabwiye umucamanza ko amaze imyaka idadahembwe inda yafatanye n'umugongo arya inkuna abandi barya ibirunge. Umucamanza yabajije Leo Mugesera ingaruka byagira igihe yakuzuza amabwiriza ministeri musaba nk'abandi bagaragaza ko batishoboye. Asubiza ko ayo mabwiriza ahanini agamije guhera mu 2014 nk'aho mbere nta cyabaye. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kwitondera amagambo ya Maitre Jean-Félix Rudakimwe na Mugesera kuko bavuga ko bafitanye imishyikirano mu magambo na ministeri y'ubutabera. Buvuga ko iyo mishyikirano iza kuba ihari bwana Businge ministeri w'ubutabera yagombaga kuyiheraho agisimbura bwana Karugarama. Ubushinjacyaha buvuga ko Mugesera atari hejuru y'amategeko kuyakubahiriza ibireba abandi. Bwongeye gushimangira umucamanza ko iby'uruhande rurerwa rubikoze nk'impamvu iyo kudindiza urubanza kw'ingaruka zavukamo bazirengera. Naho ku bwa Maitre Rudakimwe na Mugesera yunganira ntibatinze urubanza barutinza n'abagombye gutanga ibyo batari gutanga. Bati turashyikirana ariko ministri navana ibihato mu nzira turababaye. Uyu munyamategeko wunganira Leo Mugesera yanzuye yongera gushimangira umucamanza ko azagaragaza uruhande ahagazeho igihe ministeri y'ubutabera izarangiza nabi cyangwa neza imishyikirano bafitanye. Ko nitagira ikikora azabahagaritse kunganira Leo Mugesera kuko ngo nyuma y'imyaka itatu yarushye bihagije mu magambo y'igifaransa ati je suis complètement fatigué. Umwanzuro w'urukiko kuri iki kibazo zamenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri. Iki kibazo gikomeje guteza ubwumvikane buke mu nkiko kirazamuka munsi kuwundi cyane muri izi manza za genocide zaboherezwa kuburanira mu Rwanda. Nka Maitre Gatera Gashabana na mugenzi we Maitre Jean-Baptiste Nibizi bananiranywe na Ministeri y'Ubutabera ku kiguzi cy'urubanza bunganiragamo Pasteur Jean Uwinkindi woherejwe n'urukiko mpuzamahanga rwarusha kuburanira mu Rwanda. Iki kibazo kandi kiri mu rubanza rwa Bwana Bernard Munyagishare nawe waturutse Yarusha ndetse na Bwana Emmanuel Mbarushimana waturutse Denmark. Ni ingingo ishobora kumvikana mu matwi y'abamwe nk'aho Leta y'u Rwanda yaba idashoboye kwakira izi manza ariko yikomeje gushimanga ngira ko ibifitiye ubushobozi mu buryo budasubirwaho. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umuyobozi mukuru w'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe impunzi ku isi Antonio Guterres aragabisha ko ibitigiri by'abantu bagenda bateshwa ingo zabo ku isi hose kubera intambara n'itotezwa byabaye umurengera mu gihe amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare adafise uburyo bwo kubafasha. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana araduha inkuru irambuye kuri iki kibazo.
Komiseri mukuru w'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu gita ku mpunzi ku isi HCR Antonio Guterres aragabisha amakungu ko igitigiri cy'impunzi zateshejwe izabo bivuye mu ntambara no gutotezwa gitera cyiyongera. Aho ni mu gihe amashyirahamwe afashe izo mpunzi harimo na HCR adafise uburyo bukwiye bwo kuzifasha. Ni ku bw'ivyo ishyirahamwe HCR ryatunganije inama ibakira mwaka mu ntumbero yo gusaba ko hari abofasha kugira haboneke uburyo bukwiye bw'amafaranga babone guhangana n'icyo kibazo. Igihe Antonio Guterres yashikira amabanga yo kurongora HCR impunzi zateshejwe izabo ku isi nzima zagira ku miliyoni 38, ubu naho hashize imyaka 10 igitigiri cyazo kigeze ku miliyoni 60. Abo bagizwe n'abaja gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu, abataye izabo bahungiye hagati mu bihugu byabo. Mu myaka itanu irangiye, ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR rimenyesha ko hadutse intambara nshya 15 ku isi, harimwo uburasirazuba bwo hagati, Afurika, Aziya n'ahandi. Igitegeri cy'abantu bahunga ku munsi cyagwijwe 4 muri ico kiringo. Antonio Guterres amenyesha kandi ko bigoye ko amakungu abandanya kwica amatwi kuri icyo kibazo kuva aho hadukiye intambara muri Siriya. Iyo ntambara yatumye impunzi zihungira ku mugabane wa Buraya, aho icyo kibazo cyabaye ikibazo gikomeye Uburayi butari bwabone kuva harangiye intambara ya kabiri y'isi yose. Guterres ati icabashije kuba igihe Uburayi bwariko burakira ibikomere bwaboneye mu ntambara ya kabiri y'isi bishobora gushika n'ubu. Abantu barenga igice cy'umuriyoni barahungiye ku butaka bwa Burayi kuva mu kwezi kwa mbere. Mu gihe umugabane wa Buraya ubamwe miliyoni 500 z'abantu, mu gihe abashika 5,000 aribo bahungirayo buri munsi, ico gitigiri ni kinini cyane. Ati mugabe ico kibazo nico nanirana gutorera umuti.
What was possible then, when Europe was still recovering from the worst war in human history, should also be possible today.
Guterres avuga kandi ko ikibazo cy'impunzi zahungiye ku mugabane wa Burayi ari kimwe mu bibazo byinshi. Nk'akarorero avuga ko hari amamiliyoni y'impunzi zatejeje izabo mu mwaka urangiye mu bihugu bya Sudani y'Epfo, Yemen, Centrafrique, Nigeria, Ukraine na Afghanistan. Arangiza avuga ko ishyirahamwe ryita impunzi ku isi HCR ryaronkejwe uburyo buri munsi y'igice cy'amafaranga rikeneye kugira ribashe gufasha impunzi zishika ku miliyoni 82 zikwiragiye ku isi hose. Arahakana ko amashyirahamwe yita impunzi yadohotse ku bikorwa byayo, ariko avuga ko akeneye imfashanyo kugira asubire ku murongo mwiza.
Iyi ni programe ya radio yacu, ari nayo radio yanyu, tubashikiriza buri munsi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, mu Burundi naho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 FM. Bagenzi mwese mwaduteze amatwi, mu kanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse, mikro ni gwawe.
Ndagushimiye Oriane. Ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru nibi: amazina y'abashakashatsi bakomeye bazoronka agashimwe mpuzamakungu kitiriwe Nobele mu gisata cy'ubuvuzi muri uyu mwaka yasohotse. Komite ikorera Stockholm muri Denmark izosangiza aho gashimwe abantu batatu: umwe ava muri Ireland, undi ava mu Japani, undi nawe ava mu Bushinwa. William Campbell wo muri Ireland na Satoshi Omura aturuka mu Japani bazoronka gashimwe kubera batoye ingene bovura ubuziranirwe ariyo infection butewe n'inzoka zo mu nda bita Ascaris. Muri Congo Brazzaville, President Sassou Nguesso yahamagariye abanyagihugu ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi mu matora y'itegeko rihindura ibwirizwa shingiro. Iryo tegeko rihindura irihari ryabuza Sassou Nguesso kwitoza ubugira gatatu iryo tegeko kandi ryakura intambwe y'imyaka ryahora ryavuga yuko urenze imyaka 70 adashobora kwitoza, ariko Sassou Nguesso wewe ageze mu myaka 72. Muri ku munsi wa mbere nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu 11 bikikije ibahari Pacifique byarashize umukono ku masezerano y'ubudandaji arekura uruja n'uruza rw'ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bigakura canke bikagabanya biboneka amatagisi kuri ibyo bidandazwa. Ayo masezerano azokura inzitizi zo mu rudandazwa, urudandazwa rwitwa ko ari urwa kabiri mu butunzi bw'isi. Iyo ni insinzi rero kuri Perezida Obama, naho bitazokoroha ko iryo tegeko rica mu nzego zitari amategeko za Amerika. Iyo nayo ni inama nshinga amateka n'inama nkengo za amateka. Perezida Obama yavuze ati ayo masezerano ni sanamu y'ivyo Amerika yemera, kandi yabakoze b'abanyamerika inzira irashe yo kwiteza imbere.
Jiti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye kandi na Elvin Sangano yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyine turabashikiriza ibiganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika saa 10, saa 11, saa 12 na saa moya n'igice zo ku mugoroba. Mukurindira, mugire umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.